Abitesalonike ba mbere kigabane cha kabiri bavukanye ubwanyu murazi yuko gushika muri mwebwe kwacu kutabaye kubusa ariko tumaze kubabarizwa i Filipi no kuhatetererezwa nkuko muzi dushiramanga mu mana yacu kugira mwebwe utumwa bwiza bw'Imana turi mu ntambara nyinshi kuko guhanura kwacu kutava mu buzimire canke mu buhumane kandi atari uko ubugunge
ariko nkuko Imana yatwemeye ko turaba kuzezwa ubutumwa niko tuvuga nituvuga nk'abagomba kunezereza abantu ariko nk'abagomba kunezereza Imana isuzuma imitima yacu kuko atana rimwe twigeze kuvuga ijambo ducishije iruhande murabizi cyangwa ijambo ryo guhisha kunohoka Imana niyo cyabona civyo kandi ntitwarondera icubahiro cyo ku bantu ariko uri mwebwe canke ku bandi naho tuba twarashoboye kubaremera kuko turi intumwa za Kristo ariko twaritonda hagati muri mwebwe nkuko umubyeyi abungabunga abana biwe niko twabagirira igishika icyo catumye duhimbagwa no kubaha si ubutumwa bwiza bw'Imana gusa ariko n'ubwacu bugingo nabwo kuko mwabaye abo dukunda rwose
bavukanye muri ubutume bwacu n'ubucumukure twababwira ubutumwa bwiza bw'Imana twakora umurango nijoro kugira ngo ntihagire uwo muri mwebwe turemera mwebwe muri vyabo na hamwe n'Imana vy'ingene twamerera mwebwe abizera turabera tugororoka tutari kumugaya nkuko muzi ngene twari tumeze ku muntu wese muri mwebwe nkuko samera kubana biwe tubahanura tubaremesha dushinga intahe kugira ngo mugende nkuko ibere y'Imana ibahamagarira kuva mu bwami bwayo no mu bwiza bwayo
natwe igituma dushima Imana ubudasiba nuko hamwe mwakira ijambo ry'ubutumwa mwatwumvanye n'iryo ry'Imana mutagemeye nk'ijambo ry'abantu ariko nk'ijambo ry'Imana nkuko riri koko rikorera muri mwe bw'abizeye
namwe bavukanye mwiganye amashengero y'Imana y'Yudaya ari muri Kristo Yesu kuko ivyo mwababajwe n'ubwoko bwanyu ari bimwe n'ivyabo bababajwe n'abayuda bishe umwami Yesu navugishwa n'Imana kandi natwe baratwirukanye
ntibanezereje Imana bagwanya abantu bose batubuza kubarira abanyamahanga ngo bakire na ntajyo buzuza ingero y'ibyaha byabo ariko ishavurira abashikiye kubamara rwose
ariko twebwe bavukanye hamwe twatandukanywa namwe igihe gito bw'amaso ariko si mu mutima twarushirije kugira umwete wo kubonana namwe mbona nkubone tubafitiye inkumbu nyinshi kuko twagomba kuza iwanyu mbere jewe Pawulo kubigomba si rimwe ni kabiri kose Satani akatubuza none ivyizigiro vyacu ni iki canke umunezero canke igitsibo co mu mutwe twirata mbega si mwebwe imbere y'umwami wacu Yesu hazoziye kuko ari mwebwe cubahiro cacu n'umunezero wacu.